mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije aho muri hose ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Nubwo ari benshi je muganda sha ndizera yuko umva nukwiyemera, ndiyemera ko ibyo nzokora bishobora kuja imbere.
Uwo numwe mu rubyiruko rwo mu ntara ya Gitega ruzitabira irushanwa ryo gushushanya ibirangantego by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, turabararitse mube hafi ya radio yanyu. Radio ijwi ry'Amerika, urukiko rukuru rwa Cibitoke kuri uyu wa gatanu rwaciriye gufungwa burundu abagabo batatu bo ku mitumba Mahande na Bubogora ya komine Murwi ni mu ntara ya Cibitoke. Abo bagabo bafashwe ejo kwa kane n'abashinzwe umutekano babashinja ubwicanyi no gutunga imbunda. Ibindi kuri iyi nkuru turabigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Bujumbura Evariste Nzikobanyanga.
Niyosaba Jean Marie miburo ja Gisoni na Bayisenge Edmond nibo bafatanywe kuri wa kane inkoyo mu bwoko bwa Kalashnikov igipolisi cyabahagaritse kibagiriza kwa kubuzima abagirizwa ko arabarozi ku mitumba ya Bubogora na Mahande bakoresha igihwanisho gicira umuriro gica kibashikiriza sentare nkuru ya Cibitoke kuri wa kane nyene. Mu rubanza gukibiriraho umukuru wa sentare yabumvirije yashikirije ko bavuga ibihushanye kubijanye nico bahora bakoresha iyo nkoho bafatanywe kubera ko atavyabona byari bwaboneke kuri wa kane. Urubanza rwaciye gungururizwa kuri no wa gatanu. Kuri no wa gatanu intayi cese ibokereye abagabo uko ari batatu bahavuye biyemerera icaha cyo gutunga ikigwanisho batabifitiye uruhusha, bakuraho banayemerera ko bahora banagikoresha mu kwica abagirizwa ko abarozi ngaho muri komine Murwi. Kabura Deni wo ku mutumba Mahande yari mu bemeza ko abagabo bica abantu babagiriza ko abarozi.
N'igisaha jewe nzanemeza neza ko uyu munsi kijya caha cyagiriye Miburo Jackson batanzira amatsinga ko sijya mbere se n'ijya kabiro mbunda ayifatanye barasege turashamba iyo mbunda avuye wiwe hariho uwaje aramwagiriza arafungwa ararekugwa. Uyu munsi n'ubu nkuko sentare by'ukuri ihijeje kubiraba igashisanga iyo mbunda yavuye kwa Matsinga, uyu munsi neza na neza ko Matsinga aragirizwa ko ariwe yamagandagura abantu narijya azaza gutegera abantu mu ijoro akabatema.
Bonanira Wilson arongoye umutumba Mahande yari yishikiye kuraba urucirirwa abarongoye bafatanye ikigwanisho gicira umuriro kuri uyu wa kane. Yemeza ko ku mutumba rongoye hamahishwa abantu mu buryo budatahuritse.
Ego mishane kuko hamaze kugandagurwa abantu bashika batatu bishwe n'inkoho, ahubwo twebwe twagize amahirwe twebwe narongoye abandi ku mutumba bajejwe intwaro ko ni ukuvuga ubucungane bwakoresheje uburyo kugira ngo bafate abantu batwitwaje ibigwanisho aribo ari iyo nkoho nyene twovuga ko ari iyo yoga, ni ukuvuga yagandaguye abantu baheruka gupfa bose. Tukaba twosaba ko ubucungane n'abajeje umutekano n'abajejwe amaperereza bokomeza baza ku mutumba w'Amahande kugira ngo n'iyindi yo bisigaye mwaho ku mutumba w'Amahande nayo ifatwe.
Mu bari baje kumviriza urwo rubanza rw'ikibiriraho harimwo uwari ku rutonde rw'abahigwa buhongo ngo n'abarozi kaje kera Silveri yiruhukije.
Jewe habaye mu kwezi kwa 11 itarike 14 ndategeko n'abantu barankubita baransize ikazi. Ama bene wacu mu Cibitoke bashoboraza barantora ati cangaha tukujane mu Cibitoke. Ubu nacyenza mba mu Cibitoke niho ejo bundi naca numva ngo mwene wacu bamwishe ubu niyo bihungiro sharire. Je nanezerewe niko nabo batojeje amafaranga bofatwa bagashengezwa tukanezerwa hamwe umutekano ku mutumba wa Mahande ukaboneka.
Abo bagabo batatu basabiwe n'umushikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Cibitoke umunyororo wo guherayo. Sentare nkuru y'iyo ntara icira wemeza. Ababa kuri iyo mitumba ya Mahande na Bubogora n'abajeje intwaro bari baje kumviriza urwo rubanza bakengurutse urwaciwe bagasaba sentare kubandanya amatohoza kugira n'abatuma abo bagabo kwica abantu bahagarikwe bakubitwe intahe mu gahanga. Abagabo babiri niziza kumwe Paul na niyo Buhungiro Karori nibo baheruka kwicwa barashwe ku mutumba Mahande. uwa mbere kugenekereza ya 18 ukwezi kwa 4 uwa kabiri kugera 18 ukwezi kwa 5 uko ari babiri bagirizwa gukora abarozi nkuko byemezwa n'umukuru w'uwo mutumba mu ntara cy'ibitoke iri mu buraruko bushiburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe kwijwe rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rwijwe rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ministeri ishinzwe Afrika y'Uburasirazuba mu Burundi irahamagarira urubyiruko rw'u Burundi kwitabira irushanwa ryo gushushanya rizahuruza urwo rubyiruko n'urundi rwo muri Afrika. Hagamijwe guhindura ibirangantego by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Umunyamakuru ijwi rya Amerika mu ntara ya Gitega Fide d'Antoine Nsabimana yabateguriye iyi nkuru.
Muri urwo ruganda rwabereye mu nyubako z'ishuri byigisha ubuhinga bwo gucapa no gushushanya ETSA mu gisagara cya Gitega, ugwaruka rwize ubuhinga bwo gucapa no gushushanya hamwe n'abakiri ku ntebe y'ishuri kuri ETSA babwiye ibizofatirwako mu guhindura ibendera n'ibimenyetso biranga Afrika yo mu buseruko. Ambassadeur Jean Rigi, umunyamabanga ntahegerezwa mu bushikiranganji bw'u Burundi buraba ibibazo bya Afrika yo mu buseruko, yatubwiye icyatumye batunganya urwo ruganda rw'umunsi umwe.
Uruganda kukumenyekanisha umugambi kugutora ibimenyetso biranga ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afrika y'Ubuseruko. Ariko turasigurira abanyeshuri ingene boja muri iryo higanwa ryo gucapa ibimenyetso biranga ishyirahamwe ry'ibihugu muri Ubuseruko ko ari bitandatu. Ariko rero turabasigurira ingene icyo kibazo kizogenda. Kibazo kizokorwa tuvuge mu mezi atatu, kuko kizokorwa kuva itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka igize ihere itariki 31 kwezi kwa 8.
Kubera ikishiramo rya Afrika yo mu buseruko rishaka guhindura ibimenyetso rya ora rikoresha ndetse n'ibendera, Ambassadeur Jean Rigi aratanga isiguro.
Murabona ishyirahamwe ry'Afurika yo muri buseruko, Afurika y'Ubuseruko ni ishyirahamwe riguba riguma ritera imbere. Hari igihugu cya Sudani giheruka kwinjira mu ishyirahamwe ryo muri Afurika y'Ubuseruko. Hari igihugu cya Somalia cyasabye kwinjira mu ishyirahamwe ryo muri Afurika y'Ubuseruko. Hari n'ibindi bihugu nk'igihugu cya Repubulika iharanira Demokarasi y'Ikongo. Birakenewe rero yuko nk'uko inama y'abashikiranganji yabitegetse mu mwaka uheze 2016 ko huboneka ibimenyetso biranga iryo shyirahamwe bigafatira no ku nzego zishyira hamwe yo muri Afurika y'Ubuseruko.
Iryo higanwa riraba hanini urwaruka nk'uko Ambassadeur Jean Rigi abandanya bivuga.
Ni higanwa ryerekeye urwaruka rufise imyaka 18 kugeza ku myaka 35. Ubuzo bwa mbere azoronka amadorari 25,000. Ubuzo bwa kabiri azoronka amadorari 5,000. Ubuzo bwa gatatu azoronka amadorari 2,500. Kubera bafise ubwo buhinga bwo gucapa vyoba vyiza bagiye muri iryo higanwa. Nka kurya twagiye mu higanwa ry'ukwandika umunyeshuri w'imakamba kabo wa mbere, nayo iryo higanwa bo usanga umwana w'umurundi abayi wa mbere agaheza ako gashimwe akakaronka izuba ryaka.
Kemanzo saba arongo ishuri ryigisha ubuhinga bwo gucapa no gushushanya ETSA ati nakajyo keza ku banyeshuri twareze ko kugaragaza ubuhinga bwabo mu bihugu by'akarere
byaduhaye akajyo ko kuzuha kwirimbura neza ngo tubone hatugeze. Ariko je ndi n'umwizero mwinshi gose yuko twebwe turayimenyereye, hama tukabona yuko abanyeshuri bacu barabizi, abigisha dufise n'abigisha babinonosoye kandi babizi. Nta nkeka yuko tuzoshobora gutsinda iryo higanwa.
Urwaruka rwari rwitabye urwo ruganda bavuga ko atabwoba bafise bwo guhiganwa n'urundi rwaruka ruvuye mu bihugu bitandatu bigize ishyirahamwe rya Afurika yo mu buseruko. Abo ni bamwe muri urwo rwaruka bavugiye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika.
Ego njewe nditewe neza kandi ndaryohewe no kubona twashoboye amahirwe natwe gutumirwa muri iryo higanwa. Ndabona yuko ubumenyi nsanzwe mfise yuko bukwiye yuko noshobora guparticipa muri iryo higanwa, yuko nanjye niteze yuko nshobora gutsinda muri iryo higanwa
nubwo ari benshi je muganda sha ndizera yuko umva nokwiyemera ndiyemera ko ibyo nzokora bishobora kuja imbere
ubwo ruganda rwabaye akaryo ko kurugo rwaruka kwiyandikisha icese ku rutonde rw'abazohiganwa muri iryo higanwa rizohuza ibihugu bitandatu biri mu bumwe bwa Afrika yo mu buseruko igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuvisa indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Murararitswe rero n'urwo rubyiruko iwanyu mu ntara ikiganiro abagezaho buri munsi. Kuva kwa mbere kugeza kwa gatanu nshuti rero turi kumwe mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 ubu noneho ni ikiganiro muri kirukuri
Mwaramutse mwese Okay Jewe nitwa Murisho Firemo Nije mpagarikiye igikorwa cyo gutanga ikibazo kibaho uburenganzira bwo gukora ngaha kuri izine Fadikanije n'uyu mutamagiti Tukaba rero ari twe turongoye irihinguriro rigiye gufasha guhingura amafi. Nagomba rero nsoma amazina uwo nsoma ace yinjira aho muri sare.
Nimuhare basha, muratwumirize basha, nimuhore.
Shora basha. Nati utimana Jean-Pierre, sabye? Nina duranje.
Yo sand numva mutekewa ikibazo gaba kinanira ndakwegupa tangwe gupapa ari wewe twavuganye iki muri chambre
oya sha sandra numva ubwo bavyakwe tekana rero uragitura je ndabizi uragitura era bahonye ngene papa guma ndaba
nakurabye ni
wantu wanange naguma ndaba angiri bisinya sarisha mu
nika ushuje kumurara
sandra nko ikibazo chonanira numva ngo we nuko kwimana
ari
papa to chaye menya ko ntarabye bya bindi ya mpango ntrishesha none wese nakwiye honye ne kwavuze ko nyobewe atucenyirukana muhire
gye gyari iterabwoba sha
atiterabwoba we papa numuzi numusazi
dayer ibyo byikure mu yumva ikibazo gusa kandi acana kuguma wishira mu gukira kunanira ikibazo turagitorari umvise papa wawe nawe ntazopfamenye ko bijya bintu tabisoma sivyo
reka tubyizere
mwe muri ko muraterwa mu ngawe reka tubandane giti arise
yo ndi hano
Kanyindi Sandra.
Present.
Ok, ni minji.
Allo? Allo? Oui, unanisikia? Oui? Oui, ni mie Nora. Allo? Ah, acha kujikausha. Ndazi kwa ura nyumba. Eh? Nasema ili vitu wapiblia ku Facebook. Mungu we. Eh? Una insulte batu ku Facebook e hivyo tu. Eh? Allo? Unasema?
Monique.
Ni wavyandite wewe? Sasa? Eh? Sasa wewe ufata ibintu byose ubonye ku Facebook e unapartager comme ça? Eh? Auna akili?
Oui, hozo monote.
Allo? Allo?
Nora.
Bono.
Nora, uyu muntu ko mu kariye yagize iki?
Ni Bono mwasha.
Akora muvugana mutumvikana nibi.
Ah.
Eh?
Nibintu yashize kuri Facebook.
Nadia, nasikia hata haya kubikuonesha. Umva isoni.
Turabi.
Una hii dessin vrema, ona. Kichwa ni mtu, amaguru ni umbo.
Mama we.
Chini wanaandika ngo ni bahofije kutoka Rusangi. Unaona vrema aba batu. Damu wajije ananambia ngo siwe ya zanditi.
Ngo ni ndena wani.
Ngo na eba limutumia kapartaje. Bono.
Vyoze shanana kimu.
Nadia, pardon vrema. Pardon.
Zena menyele ye nora. Ok, kiwati. Umvise ko no mu ikambi bahatoye inyandiko zitagira umukono zo gucyoza impunzi ngo
ni kiwazi kabisa.
Ego mama
nimbe bisikyesha gufata umuntu kama we ukamita ngo ni inzigi igikoko
nivugire mama wanje badutuka ibyo bashaka byose
baruha bazoro yo bien lakini sio
ndashaka turi mu mahanga
sio ibi bitu turuko turabakorera bina niti ahaya Nadia
abashanda bisakata bikaba
Naumia kabisa. Lakini Nadia, ngoya. Ngoya ni kuonesha. Dindira.
Ugombo giri kigano.
Ngoya ni andike mesaje ku Facebook. Niwambia wache kutuka na watu.
Irekesha Nora. Nakuwa wite rangi na uwanyu.
Nadia, hapana. Sinda vile mera. Kwa bandanya wabita ibikoko. Hapana. Siwezi itika hii. Ngoya ni kuonesha.
Bejon, nini wakungu kwa mbuyo ukuli kiwa kiki? Ni mutu wenga kazi tuwa karose mba hungu.
Eka shaka, sorry niko. Tutangwe kuhishima, tutame nuku tuwa kitoi.
Haja kazi tuwa karose.
Eka shaka.
Wahungu, kia kiwa zunga kiwa nyingu teo njini. Kia kiwa zunga kiwa nyingu.
Waibo ni nao.
Warumuti.
Eka nyaka kimu. Kiyo ndami zineza kwa tamujere nungu natili kumimu ishira hamge. Azo ubura kazi muli zini.
Changa honawe. Urali kukwani warungu.
Muzula mungira.
Mbega sore nani?
Nuko nyene.
Wowe ndabyumvise ko akazi kazora nkwatoye kibazo gusa.
Oya bijya.
Igihe muri sha bivuga ndabyumvise wewe.
Tubirabiga gaso.
Igihe bivuga ndabyumvise.
Oya ni mubira.
Eh.
Amara sasa yaronka. Tuta yaronka. Akazi ni kashi.
Muri
bajya bose kwakoranye kibazo. Ninde turushu uburambe umwuga wo kuroba.
Cyagaho ndabwo ni murambe mu kazi.
Mbega sore sha uraje kwiremesha.
Na numwe muri bajya.
Ninde yaguhenze ngwakora uburambe.
Hama data wanje kubera ki barenze gukoresha kibazo
eh ahubwo
yaho
haja basha tugira ngo abandi ntibashavure
eh kandi aho wishime ngo dutoye kibazo zoronka kazi
ndakaronka rero
dutoye kibazo
dupinge jone
eh kasare gasore kare 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 kare
eh yego kazi ni kasha twaronse
ewe twese cyoroshye
gato emu Mbeka wafo nyamu ya kastari ambri kwa.
Ego wangu.
Ndakeo.
Nemu na tangu ye.
Ndake.
Yewe. Mama. Nawe sanduru buho. Ya sanzi.
Oya wenja ni homo vonyu ginyuma. Ngele homo vonyu ginyuma. Sibi ilu ndake.
Raba ginyuma.
Davira jone. No. Davira jone. Nawe wameko
ni nyana yinzu. Kasori tufugisho kwa. Ikanu ya kukuya matamukano. Ewe.
Ya. Nyuma hiwe bae. Jone. Jone.
Mbeka. Mbamza kuni honde za batu eki. Bazo zimani kaka.
Ube. Acha hizo alishitini honde.
Oya nehuza alishitini honde ga. Bazo kugire indine bahiti. Umukura chibibati kuja. Yego na kini. Mugara chibibati kuja vrema. Ukamwe. Yo.
Ya.
Shiri. Kunyigira kure. Igirani cyo niyumvigiza sha eh gushira
ibikigashe
pepe eh gusha igira hano ikirana riho
mvihe uri kurandika tirandre ta ndiyanje uyirondera kwiki
none naho ni miriyo gashe hose si wanje
we ndaye cyo gusubira ku kazi urabona
reka sha nigira gaseste ndabanda genda hano hanyuma
kandi gashero amazi misusahesha mu guce gwa pepe
Eka shana na kimu
Nukuli ugeimana kwa hekito hakwemele Awa yara kwa hindi kiwe domande explicas
Sigao shawa Ara wenyine umushira iruhande ikirezi nkiki ndazi gato kwibuka gusubira ku kazi.
Bivu ni bishikatini. Nikinda yanje ndakwinginga.
Shiri, guma hamwe sha. Eki guma mu nyumvise gataga kacira. Je mu ndumvise aka. Ari akanuna.
Ko nawe.
Ndumvise akantu kabuje.
Ukumvise he. Nawe uranyarutse ibintu.
Eka shareka. Sije nzubona. Turanonsa kabebe shiri. Nitwe nanje mu papa. Tikunda kabona he.
Takubwire ikintu kimwe gashe. Ari nawe tokoroye kwa nko kuvyibaze.
She. Ushima ndabyumva mu kutuzoverana gahungu
ah
ego from ka garçon
ngo ngishima niko bakwita
bien kabisa
ubu rero hoze umukobwa ngo niwe kwitwa papa ngo rifate
ya umukobwa turamuvise ntiye live
eh
ubu dushaka musaza we ya tukunda mu bashatse tumwitende
birakome nishina nyine ugira umutore ataranaboneka
bashatse tumwite Ivan.
Eh?
Oya Ivan ya kera. Mm-hmm. Wapi?
Uh-huh.
Wapi kabisa.
Eh. Radio chekura.
Brillant.
Eh.
Ndo gute kashe nakabonko.
Sherinda gusavyura ke kurota. Sivyo?
Hm? Yego. Ndakabona nyine ka Brillant kakuze. Urona kashe. Hm? Kampamagara papa. Ya. Tikunda gakinisha twirwa ngaha muri salon, eh? Urayibona?
Chamba wakwa. Tie. Nukuri vyo cyo kuje ku kazi ugabanyizo ndoto. Nukuri vyo byiza.
Être aimé n'est jamais le signe d'un bonheur. Viva mon tema, pina malembe. Pam para pam pam bolimwezo.
On va danser ton polo. Nini wemba
narinda bakene
urasa yetu
papa ndombolo naomba mfashe
ti bitu gani peti kama ni pombe reka bakuhi garçon muzanire ichupa akunywe atoshe kwa tufurai
vraiment pardon niko na probleme muira ndafise ingora mfashe
okay. Efi, narudi, musiende ya? Wemba, njo tuende inje.
Bitu gani sasa? Unadebarke ifo mutu aliko wa radiohegwa. Na unamuperturbe.
Yo, samani sana papa ndombolo. Vrema?
No, ntuzo subire, unasikia? Sasa ufise ingora ni gani?
Madami wangu araguae sana, naomba msaada.
Sasa njen ndomboro. Niko docteur
papa ndombolo
pare ku dispensaire
sina lumea bosi
fata hii ni dimi nipishe niende kufurahi
lakini papa
lakini nini tena
mnajua kuva mpunguje abakozi ku frontiere atupati kazi papa
nenda muulize venye kufunga mipaka sinjewe
tunakufa na njaa turafuye bosi tuonee huruma
nifanye nini sasa mtakazi Takazi.
Bosi, kazi yoyote, tunakufa na nzara, tuafuye bosi. Basi jewe nzo kura iarara murupango. Hata kazi ya zamu, jewe nokora, nataka kazi bosi.
Sikia sasa, genda kwanza ubandanye ile mission na guhai. Mushimishije kazi inaweza patikana n'importe quel moment.
Nunyine twashimire njuti bakunze bw'ikino muri kirikuri iyo muva mu Kagera kukubona mudahengeshanya kwama mugira ico mushikirije ngo mufashe abari mu matati akaroni ka kanya twasumera interano mwashikirije ku gice geruka ariko imbere yaho reka tubanze tuyibutse akabazo twahe twabajije
nka wewe canke uwo musangiye umugwi bishitse bakabagereranya n'ibikoko mwovyifatamo gute
Uyu munsi duhere ku nyishu yatanzwe na Basabose Dieudonné umwigisha kuri lycée Rugari mu ntara ya Muyinga agira ati je umuntu anyise amazina mabi y'ibikoko no mwegera nkamubaza igituma nyituko hama no kongera nkamuyegereza nkamwereka kuko anyimvira atari kondi none amufasha kandi mu bimugoye nkamuba hafa akabona ko yihenze mu kunyita amazina nkayo acyoza
uwundi yagize icyo ashihiriza ni Emmanuel Kundava mu ntara ya Cibitoke agira ati umuntu angereranije n'ibikoko twabanza tukicara tukiyumvira nabo dusangiye umugwi igikorwa cy'ubuntu twokora tukaheza tukagikora arongera ko ati tukamwereka kandi ko tutari bikoko nkuko yabitwise gucyo rero nawe byo muhicirwa mbere akadusaba n'imbabazi
tubandanize kuri nkurikiye Claudine umunyeshuri kuri lise Mishirare Kanje dokibonde ati nk'umuntu atwise ibihere twebwe nabo dusangiye umugwi cyangwa ubwoko twumwihoza tukamwimururimi kuko atwise ibihere niduca tubiba ngo nuko abitwise
Nadia Ibugenyuzi ati bishitse bakatwita amazina y'ibikoko twagerageza kwitwara buhoro buhoro kuko tugize kwishavura igize byaba bikwega ingorane
Marius Muyinga ati ari nka jeho canka bo turi kumwe hari utubwiye ko turi bikoko haguhangana nawe ngo duterane amajambo no kwihutira kumwegera nkamubaza igituma atubwiye nabi kuko hari aho yoba afise ikimushavuje kuri twebwe agaheza rero akabivugishwa n'agashavu hama bikunze tukabwizanya ukuri tugasabana ikigongwe usanze yagigwa nikosa tugaheza tugatorera umuti hamwe icaruteranije kuko hari naho wosangara urusaku atawurufatiye umubano mwiza ugasubira itoto na kare ngo kuri gushirira mu kuyaga
Daisy Patrick umunyeshuri wo kuri Ecofondava mu Cibitoke muri komine Buganda nabagira ati iyo umuntu akoresheje imvugo beniyo ntabwo twoca twifata nkawe ahubwo twogerageza kumwegera tukamenya impamvu yabivuze kuko natwe duciye dukora nkawe hoba habuze igihanura ati hanyuma twoheta tugafata ingingo turi kumwe nawe kuko abantu be nawe bitabegereye boguma babona ko ari kwa kundi amaherezo bakivuza kutwica kuko ntibaba bakibona ko turi abantu
duhereze kunyishu yari ine yo mu rutanagira ati byukuri jewe nabo dusangiye umugwi bahaye batugereranya n'ibikoko birababaje cyane kandi biragoye kwifatamo ati mugabo no kugerageza kubyihanganira kuko uhava usanga twamaranye twese atari ko kugira abantu babane neza two kwirinda imvugo zo gutyoza abandi canke gusuzugurana kuko abantu twese tugenda tukeneranira Nuko rero murumvise bashoboye gutanga inyishu ku kabazo twaye twabajije ari nabandi bacu mwatungikiye inyishu zanyu Nyabenda Pascal mu giteranye Muyinga harakaza Damien Komine Mugina mu ntacu bitoki Shimeni Mwaro muri Komine Gisozi igira neza Emiri Bururi Isonga Adrienne nibigira kuri se Komine Butaganzwa Ernestine wo mu gisagara cha Bujumbura Elize bayubahe mu Rutana Musa Ingozi Baberiki Masi ahi Muyinga Janvier Mucankuzo nabandi benshi tutosoma ngo duheze reko naho rero mutega matwi aka bazo kugice mwijeje kumviriza
turumvise ingene Nora akibuye wundi munyabugo mwene wabo ngo ariki kwita abanyarusangi ibikoko bega ntiyari gushobora kwihorera akamushigikira narije bose basangiye umugwe mubivuka kwiki ndasubiramo turumvise ingene Nora akibuye wundi munyabugo mwene wabo ngo ariki kwita abanyarusangi ibikoko bega ntiyari gushobora kwihorera akamushigikira narije bose basangiye umugwe mubivuga kwiki
Kufise rero icyo cyikiriza cyangwa yifuza kwishura ku kibazo twandikire urungike ubutumwa kuri za nimero za telefone mujye mumaze kumenyera ni 75 88 98 95 cyangwa naho murungike ubutumwa bwanyu kuri 61 99 turangize tubibutsa ku kicaro gice cy'amajana 98 cy'igikino muri kiro kuri murakoze tuzuba dusubira
Chari gikino muri kirukuri Muzokoma mugikurikira kuri hajijwe rya America mise se gatanu kubisa 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia
Chuti zijwe rya America uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho Mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Shuti mwakomeje kudutega amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha na habihumurije ku buhanga bw'ibyuma ya Engineer Rob McLean wafatanije na Fazel Gabriel kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi mbashimire cyane kwa mwaduteza amatwi mbararikira kandi ibindi biganiro byacu samoya n'igice mu masaha ari imbere turabatubagezaho ibindi biganiro n'amakuru mugira ibihe byiza.